или Нижни ди Америка. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda imisi yose Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi muri gitondo ku munsi wa kane tariki 7 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2019 kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Urabye urupfu wazi araye afuye ibintu twebwe dutera ibyatsi n'ingendo tutari tumenyereye kandi twiyamirije cyane.
Uyo ni Emmanuel Nimbona ubuserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe ryabunguruza abantu n'ibintu ku makinga mu Burundi.
Abo bantu bateye abapolisi bakomeretsamo umwe nibo ahubwo bagiye banamwije ni telefone. Kuvuga rero nta mwanya wabayeho kuvugana kuko abo bantu baje ari gitero.
Uyo nawe ni Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bujere umutekano mu Burundi. Bavuga ku munywanyi w'ishyirahamwe ryabunguruza abantu n'ibintu ku makinga yarashwe n'umupolisi ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri. Turavuga no ku rubanza mu Rwanda rwatanguye kuburanishwa mu mizi urubanza abanyagihugu bo muri serire ya Nyarutarama mu bigwati bitatu bashaka kwimurwa mu matungo yabo badahawe ingurane bifuza ku mubonano abaseruka ibanki ya Afrika ijejwe iterambere bagiranye ejo ku munsi wa gatatu n'umukuru w'inama nkenguzamateka mu biro by'inama nkenguzamateka y'igitega mu Burundi no kuri bamwe mu banyagihugu bo muri zone Buterere yo mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura batarota basambura amazu yabo kuko batagira iyo baje. Nyamara imbere yaho reka twumvirize mugenzi wacu Aloyce Bigirimana atubwire amakuru adufitiye muri uyu mwanya. Aloyce,
urakoze Fidel ndamutse n'abaduteze amatwi. Leta ya Centrafrica ejo ku munsi wa gatatu yarasinye amasezerano y'amahoro n'imihari yitwaje ibirwanisho yigaruriye hafi igihugu cyose mu ntumbero yo kurangiza intambara imaze imyaka itari mike isesa amaraso y'abanyagihugu. Perezida Faustin Archange Touadera yashikirije ko ashobora gutangura ingendo mu gihugu hagati mu gushikiriza ubutumwa bw'amahoro ku banyagihugu. Aya masezerano yafundikiwe i Khartoum muri Sudani ku munsi wa kabiri nyuma y'ibiganiro byamaze igihe kirekire bishikiwe n'umuryango umwe bwa Afrika hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Amasezerano ashyizwe ko inyuma y'ayandi yageragejwe akatari gake mu kiringo cyabaye imyaka itandatu muri ico gihugu kiri mu bikenye cyane ku isi. Iyo ntambara yahitanye ibihumbi by'abantu ikura mu ngo zabo icaka n'icabanyagihugu imiliyoni zine n'ibice bitanu ba muri ico gihugu. Umunyamabanga mukuru wawo ni Antonio Guterres yarasohoye urwandiko rushyigikira ayo masezerano yongera asaba ibihugu bibanyi na Centrafrica hamwe n'abandi gufasha kugira ayo masezerano arame. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yagiriza Washington kwivanga mu bibera muri Venezuela kwishaka kandi gukura Nicolas Maduro ku butegetsi. Erdogan yagize ati "Mbega Venezuela ni igikoresho cyawe." Hari mu ijambo yashikirije abashinga amateka ku munsi wa kabiri. Yongeye avuga ati "Maduro yatsinze biciye mu matora. N'ubuhe ubasha ufise bwo kugena uwundi mu perezida? Kandi demokarasi iri hehe? Mbega ibi birashobora kwemerwa?" Ivyo yabwiye Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mugihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango umwe bwa Buraya bemeza ko Juan Guaido atavuga rumwe n'ubutegetsi ariwe mukuru w'igihugu w'ifata kibanza, kubona Erdogan ashigikiye Maduro birashobora kumutera ingorane bigatuma adahuza n'ibyo bihugu byo mu burengero bw'isi. Turukiya mwamenya ko gihitiye mu bihano by'ubutunzi cyashizwemo na Amerika mu myaka umwaka uheze. Ifaranga rya Turukiya nayo ryarataye agaciro inyuma yaho Trump afatiye bihano Turukiya inyuma yaho gifunze umupasitori w'umunyamerika Andrew Bronson yaciye mu nyuma arekurwa kubwo ibyo bihano yafatiwe na Amerika. Abashinga amateka ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko barakora kugira ntihongere kuba ihagarikwa ry'ibikorwa vya leta. Ejo ku wa gatatu barongeye kuganira bemeza ko hashobora kuba umwumvikano mu misi iza kugira bakingire urubibe, ariko bavuga ko akiri ivyo badahuriza ko bishobora kuba intambamyi. Umugwiga ku mutekano ku rubibe ejo ku wa gatatu warabonanye mu mwiherero n'abategetsi bakorera ku mbibe. umunsi umwe inyuma yaho Perezida Donald Trump mu ijambo yashikirije inama nshingamateka yongeye gushimika ko ari nkenerwa ko haboneka amafaranga yo kubaka urubibe Amerika ihana na Mexique. Mu ijambo ryiwe ryo ku munsi wa kabiri, Trump yavuze ko uruhome ari nkenerwa kugira hacungegwe uturere turi hagati y'urwinjiriro ruzwi, ati mu gihe impome zoduzwa abajabuka mu bundi buryo boza bomanuka ibitigiri. Gushika ubu bari muri ibyo biganiro ntibemeza ko hashobora kwemezwa imiliyaridi zitanu n'ibicindwi z'amadolari y'Abanyamerika asabwa na Trump. Kubw'ibyo rero nta cyizere cy'uko ibyo bikora Trump ibyo bariko barakora muri ambabarira Trump azobyemeza. Ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru hagati ya Leta Zunze za Amerika n'Ubushinwa biteganyijwe kongera gutangura mu ndwiza mu mwizero wo kurangiza intambara y'ubutunzi hagati y'ibyo bihugu bibiri bitunze cyane ku isi. Umushiranganji w'ubutunzi wa Amerika Steven Mnuchin yabibwiye abamenyeshamakuru ejo kuwa gatatu ko we n'intumwa ya Amerika mu by'ubudandaji Robert Lighthizer bagiye kuja i Beijing n'undi murwi munini w'intumwa za Amerika. Abanyamerika n'Abashinwa barerekanye ubushake bwo gushika ku masezerano imbere y'uko itariki ntarengwa yo mu kwezi kwa gatatu itariki zibiri yatanzwe na Washington igera. Atari ibyo bidandazo by'Ubushinwa byinjira muri Amerika bizokongerezwa amatagisi. Umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco bwa mbere na mbere yemeje kumugaragara ko hari abapadiri n'abepiskopi bamwe bamwe bafata ababikira ku nguvu. Yabishikirije abamenyeshamakuru mu ndege avuye mu rugendo rwa mbere mu mateka yiwe muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu. Yavuze ko Ekleziya Katolika yagerageje gukemura iki kibazo ariko kitararangira.
Urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda aho sentare nkuru ya Gasabo mu gisagara cya Kigali yatanguye kuburanisha urubanza mu mizi urubanza abanyagihugu bo muri serire ya Nyarutarama mu bigwati bitatu. Abanyagihugu bagera ku 1,600 bagiriza akarere ka Gasabo gushaka kubimura mu matungo yabo batabonye ingurane bifuza. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Icyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo cyari cyakubise cyuzuye. Imodoka eshatu zitwara abagenzi benshi zizwi nka kwasteri nizo zajemo bamwe mu baturage baneje akarere ka Gasabo gushaka kubimura ku ngufu abandi baza mu modoka yabo. Mu cyumba cyaburanishirizwagamo abaturage basaga ijana bari bagiteraniyemo banyuzamo bakaganira ku rubanza rwabo. Umucamanza yasabaga buri mwanya imbaga yaho gutuza kugira ngo ashobore kumva ababuranyi. Abarega bose babarirwa mu miryango isaga 1,600 ibarizwa mu midugudu itatu Kangondo ya mbere, iya kabiri ndetse n'uwa Kibiraro yose yo mu kagari ka Nyarutarama. Muri iyi midugudu uko ari itatu niho hagaragara amazu yubatse mu kajagari. Akarere ka Gasabo kakavuga ko aba baturage bakwiye kuhimuka bakerekeza mu nzu bubakiwe iri mu Busanza mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro. Innocent ho kubwayo umunyamategeko wunganira akarere ka Gasabo yabwiye umucamanza ko asaba ku rukiko kuraho icyemezo cy'akarere ka Gasabo gitegeka abaturage kwimuka bahawe gusingurane y'amazu bubakiwe mu karere ka Kicukiro mu gihe babashaka agaciro k'ingurane bakabona mu mafaranga bakajya gutura aho bashaka mu Rwanda. Maitre Rushikama niho Juste wunganira akarere ka Gasabo yasabye ko urubanza rwateshwa agaciro maze yerekana inzitizi eshatu zituma uru rubanza rudakwiye kwakirwa ngo ruburanishwe. Uyu munyamategeko yavuze ko abaturage bagombaga kubanza gutwara icyo yise gutakambira urwego rusumbye akarere ka Gasabo ari rwo umujyi wa Kigali imbere yo kujya kuregera inkiko. Mbere yuko abaturage bo mu kagari ka Nyarutarama bagana inkiko bavuga ko bari babanje kwiyambaza Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ngo ibarenganure, ariko umunyamategeko wunganira akarere ka Gasabo wagasanga yari impamvu yabuze ikirego kwakirwa kuko abaturage biyambaje Minisiteri basimbutse urundi rwego ruri hagati ari rwo umujyi wa Kigali. Indi nzitizi yagaragajwe ngo nuko abaturage batanze ikirego rusange nk'aho umutungo bimurwaho ari umwe basangiye. Ikindi ngo nuko kugira ngo ikirego cyakirwe hagombaga gutangwa igarama rya buri muburanyi aho gutanga igarama rimwe bose bahuriyeho kandi buri wese afite umutungo we yihariye. izi nenge zose nizunganira kare ka gasaba shingiraho asaba urukiko gutesha agaciro iki kirego abaturage babaje mu rukiko ari benshi bakomeje kuvuga ko badakoze ibyo kwimurirwa mu yandi mazu kandi bakongera ko batanga kwimurwa gusa ngo barashaka amafaranga ahwanye n'ibyabo
amazina yange nitwa Kabera Delikari impamvu yatumye dutanga ikirego ni imwe yuko ari kujya kuduhereza inzu y'itaje mu Busanza birengagije ko buri muntu wese yarafite umutungo wiwe umubeshejeho bakajya kuguhereza inzu y'icyumba kimwe na saro nkanjye n'urugero mfite abana batatu nkagira umukozi nkagira n'abavandimwe banjye buri wese yarafite umwanya we yararimo mu rugo rwanjye ariko none tumara kugira umwanya w'inzu y'icyumba na saro urumva noneho n'umuryango wanjye ubwawe ndashyizeho amashami ya famiye wa muryango ubu munsi ari kumbwira ko ngomba kuwujugunya kuko ndafite aho ngomba kuwushyira kandi aho waruri waruri iwabo utuye kandi utuje
yewe akaba barambareye shambrete shambrete bakayimbara nkibaza ukuntu abana batanuza abana nabo mu nzu batinyagambura bataryama uko bikwiriye nkibaza eske umukozi naza azaryama ese umuvandimwe usuye yaryama gute ako kugeza isaha nari mfite mu isanzuye mushyitsi yaryamaga abana bakaryama bakarya njye icyo nifuza kwimuka simbyanze ariko bakankira mu byo nge nkeneye bakama amafaranga
kareka gasabwa kakomeje gusaba abaturage kwemera kujya mu mazu meza bubakiwe kareka kicukiro mu rwego rwo kwanga ko abaturage bazimurirwa handi bakongera bakahakora utundi tujagari nta byinshi umucamanza yavuze kuri uru rubanza uretse ko yatangaje ko azafata umwanzuro kuri izi nziti zizatanzwe wa mbere w'icyumweru gitaha Asumta Kaboye Ijwi rya Amerika I Kigali
banyanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Mu Burundi bamwe mu banyagihugu muri zone buterere yo mu buraruko bw'isagara cha Bujumbura ntibarota basambura amazu yabo kuko batagira iyo baje babishikirije ejo kwa gatatu aho bazindutse bagandagaje imbere y'ibiro vy'umuhuza inyuma yaho leta ibahereye kiringo c'ukwezi kumwe kugira babe bavuye mu kibanza bubatsemwo leta ivuga ko ari cyayo ibindi kuri iyo nkuru turabishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka
barenga kuri 50 abakuze n'abato bari baje bava mu makaritsiye ya Buterere Kinyankonge na Ngagara akikuje ikibanza cyo ku Buterere gishikiramwo imicafu yose yo mu gisagara cha Bujumbura bavuga ko atakindi basaba umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana nuko yobafasha kugira leta y'u Burundi ihagarike umugambi ifise bavuga ko ari uwo kubangaza kandi aho bubatse ku Buterere bisunze amategeko ya leta
cuko atari wacu twanyaze leta tuvyemera kuko bifite impapuro kandi twahawe niyo leta nyine niyo mpamvu uno munsi tutuye umuhuza kugira ngo atwumvirize aduhuze by'ukuri na leta ko n'umuvyeyi umuvyeyi rero ntashobora gukingira umwana umwe ngo areke uwundi nayo mpamvu binakeneye uko leta idukingira iradukingira twese naho hakurikizwa amategeko kuko leta ni igihugu kigendera ku mategeko kandi ayo mategeko n'uno munsi niyo duhagaze ikikurikiza darero amategeko
uretse ko bamwe barahira bakarengwa ko bataruta bisamburira ko mu gihe hari andi makaritsiye yegereye aho ashikira imicafu abahaba batari ko barakomwa komwa basaba kuronswa yandi maparasera n'imizibukiro
leta ibona ko tudashobora kubaho ahantu shanga ishobora ihakeneye isituronderera ahandi itujane nico kibazo tuje kwitura mu hodo w'abarundi kuko leta yaje tubwira ngo tuhave mu kiringo cy'ukwezi kumwe kandi muravyumva ko mu kwezi kumwe atamuntu yoba yarose yajana abana n'umujyango leta n'ivyaba ngombwa ibangire iyo ngingo canke iturondera handi hantu tuja kuko amatongo turimwo namazu twubatse turi mu madeni menshi ntibishoboka ntidushaka kuronka aho tuja.
Uno mugabo yabwiye ijwi rya Amerika ico yibuka cashikirijwe n'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu hari kugenekereza rya 30 ukwezi kwa mbere guheze yizera ariko ko leta y'umuvyeyi izobatahura ivyo basaba n'ivyasendwa abo banyabuterere babwiye ijwi rya Amerika ko bazitura ubutungane.
Umushikiranganji yaratubwiye ko leta ngo ni imeze nk'igikoko ngo kikurya kukikakumira rero igikoko kimaze kukurya kikakumira biragoye ariko kurundi ruhande reka nitwite igikoko twite umuvyeyi rero natwe niyakoresha nguvu zizokwitwara ko igihugu gikoresha amategeko natwe tuzokoresha amategeko.
Umushikiranganji Pascal Barandagiye ari kumwe n'abandi bashikiranganji babiri ba leta y'u Burundi yari yakuriye inkoni ku gishitsi iyo miryango 2022 yego nico kibazo
kintu gihambaye nuko mwumva ko bidakunda ko muguma ngaha sase importa ibibazo bisigaye bihambaye n'ibibazo bya procedure hariho ibizicarigwa gusa tuvuga tuti byicarigwa mu mwanya ngamiki kwiyumvira kuvuga tutene yabivuga ati settlement ni yimuke abene gihugu baguma ha ivyo byo bari nyindoto bene gihugu muri gaha nagira ujana nyabahururu ngo yumvire ko ico kintu gikunda ivyo o mukuremo
ico uko abantu babashaka kwimurwa kubera umwuka mubi abo bahubatse bavuga ko bahabaye igihe kirekire atangorane bari bwagire bafise ico basaba leta y'u Burundi
cyo kibazo cy'umwuka mubi niba babona tudashobora guhaba kubera umwuka mubi hariho uburyo bashobora gutreta ibyo bintu ntibigwaza abantu ko no mu bindi bihugu barahaba amande y'ibyo bintu boraba ubundi buryo bagatreta ibyo bintu kugira ngo ntibigwaza abantu ikindi kituma tutemera ko ari byo kandi bari bagumijeho baguma babo hantu bisobanura ko rero ico kintu ntaco twemera.
Abakorera mu biro vy'umuhuza bakiriye abaserukira abo bavuga ko bariko bararenganywa ariko ababonanye nabo baserukira abo banyabuterere bavuze ko ataco bafise babwira bamenyesha makuru. Jeremy Kekenwa umwe mu bahanuzi w'umuhuza Edouard Ndimana yashikirije ko ari bo wenyene azogira ico ashikirije ku ndwiza yavuye mu rugendo rw'akazi arimwo Bujumbura. Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ingendo hano Kampala Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tukiri mu Burundi ishyirahamwe ry'abunguruza abantu n'ibintu ku makinga ryiyamiriza igandagugwa ry'umunywanyi waryo ryakozwe n'umupolisi amurashire ku mugoroba w'ejo kuwa kabiri. Emmanuel Nimbona arongoye iryo shyirahamwe asaba ko iyo ngendo yohagarara uwakoze ubwo bwicanyi agahanwa. Mu gipolisi bavuga ko uyo mupolisi yarashe uyo muntu ariko arivuna. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa na mugenzi wacu Raymond Zimana.
Uyo yagandaguwe ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri yarashwe n'umupolisi hafi y'ibiro vya zone Rohero muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Jonas Ndayishimiye avuga ko umusozi rubanzi wa komine n'intara ya Gitega yarasanzwe yunguruza abantu n'ibintu ku ikinga akaba yarashwe ariko yanga ku ikinga yiwe ifatwa n'abapolisi. Mwishirahamwe Esota Vedebu yabunguruza abantu ku makinga batera ivyatsi inyifato y'uyu mupolisi. Emmanuel Nimbona akavuga ko iryo shirahamwe rigiye gukurikirana iyo dosiye kugira uyu mupolisi hano.
Bavye urupfu uwavyaraye apfuye ni ibintu twebwe dutera ivyatsi n'ingendo tutari tumenyereye kandi twiyamirije cyane. Kireko duhumuriza rero abantu atwara abantu n'ibintu ku makinga bakora umurimo wo kuyunguruza ku makinga ntibituca intege tubandanye kivi tubandanye dukora hama mu ntumbero yo kubahiza umurimo wacu twiyemeje gukurikirana idosiye y'uyu muntu yari yagandakiye mu munywanyi wacu mpaka ari uko twumvise ahanwe kandi twumvise ko umuryango urose ndishakababara
abayurikiye mu ishyirahamwe Sotavedebu basaba abapolisi gushyira imbere inama n'ingingo kuko umuntu aba ari kwarondera ingene yobaho adakwiye kugandagurwa naho yoba yarenze amategeko
hoba ukuta inama n'ingingo hoba kumvikana kuko abapolisi turakorana naho tudakorana ibikorwa bimwe mugabo mugihe tuba turiko turakora zijwe kuraba umutekano w'abenegihugu bose umuntu yade ku TV siwo kugandagura siwo kuwononerwa ubuzima bwiwe ahubwo yarakwiye guho gushyigikirwa mu kugira ngo akore ashobore kwiteza imbere rero turasabye yuko ingendo nk'iyo bapolisi ko yohagarara kuko umuntu aba ariko ararondera ubuzima siwo kugandagura abapolisi rero bafite iyo ngendo nk'iyo onye dusabye ababarongoye yuko iyo ngendo boyihagarika kosala yuko byo bintu bitobandaye
mu gipolisi yo bavuga ko uyo yarashwe byabaye kubera umugwi w'abunguruza abantu ku makinga bariko barakubagura abapolisi Petero Nkwiki avugira ubushikiranganje bw'umutekano yemeza ko Opepe Ndiwimana Tade yakomerekejwe atewe amabuye nabo bunguruza abantu ku makinga mu gihe bagira baki nko ubundi mu polisi niho yaca arasa urusaso ruhitana uyo akora akazi ko gutwara abantu n'ibintu ku ikinga uyavuga igipolisi akemeza ko warashe ariko arivuna
abo bantu bateye abapolisi bakomeretsa mu umwe nibo ahubwo bagiye banamwize ni telefone no kuvuga rero nta mwanya wabayeho kuvugana kuko abo bantu baje ari gitero no baza batamba bafite amabuye polisi yose arazi igihe ashobora gukoresha inguvu n'ibikoresho baba bamuhaye kimwe kimwe cyose cyafite kumwe na gikora inguvu zigenda gukebuke uhera ku kuvugana iyo kuvugana byanze ugaheza ugakoresha izindi nguvu bukebuke ariko nk'icyo kurasa kiza mu bwanyu ubona ko atakundi kuntu ari bushobora kugira byabaye ejo urumva nta mupolisi yigeze ategura kurasa uwo muntu nuko gusa bariko baragwana bagomba kumwaka iho
umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano asaba abantu bose gukurikiza amategeko no kuyubahiriza Petero Nkurikiye agabisha abo bose bashyira imbere kugumuka nayo bunguruza abantu n'ibintu abasaba kubahiriza aho babwiwe kutarenga
abo bantu bose bafise ingendo mbi yo kugomba kugumuka hamwe no gusindira abapolisi ariko barakora akazi kabo ka minsi yose bazajya bafasha amakorerwa amadosi nk'inkozi zikiri mu zindi hanyuma rero tukagabirisha saba gusa b'amakinga n'abapikipiki tubibutsa yuko ingingo zafashwe zaho batarenga bategereza kuzubahiriza kugira ngo twirinde ko ibintu nk'ibyo bisubira gushika
kiretse umupolisi yisharashe uwo yunguruza abantu n'ibintu ku makinga abandi bantu batatu bakora uyu mwuga barafunzwe ku mvuzo z'amatohoza mu gipolisi bavuga ko ari bo ntandaro ya byose imishyamirano no kutarabana neza hagati y'abapolisi n'abunguruza abantu ku makinga yatanguye kwibonekeza inyuma y'aho urongoye igipolisi mu gisagara cya Bujumbura afata ingingo yuko atakinga ryunguruza abantu n'ibintu rirenga ibiraro i Bujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi kandi ejo kwa gatatu mugwi w'abayobozi bakuru batanu b'ibanki ya Afrika ijejwe iterambere bagiranye umubonano n'umukuru w'inama nkenguzamateka mu biro by'inama nkenguzamateka igitega bavuganye ibijanye n'intererano iyo banki igiye guha Burundi mu bijanye no gucukura ubutare n'ibijanye no gutunganya ibisagara cyane cyane igisagara cya gitega ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa no mumenyesha makuru wacu Fidel Antoine Nsabimana
Inama yose y'inama nkenguzamateka ku nshuro ya mbere yakoraniye mu gisagara cya Gitega ni kimenyetso ntabesha ku inama nkenguzamateka y'u Bujumbura ikimukira gukora mu gisagara cya Gitega giherutse kuba umugwa mukuru wa politiki iyo nama yemeje abapolisi babiri bakuru bakuru yemeje atanu umwe avuyemo CPP Melchiade Luceke ku mugenzuzi mukuru w'igipolisi CPP Manirambo na Christophe nawe yabaye icegera cy'umugenzuzi mukuru w'igipolisi imbere y'uko iyo nama iba Deveriano Ndikuriyo arongoye inama nkenguzamateka yabanje gutanga umubonano kwa bayobozi bakuru batanu b'ibanki ya Afurika ije y'iterambere BAD. Inyuma y'uwo mubonano, Gabi Bugaga, umuvugizi w'inama nkenguzamateka, yavuze bikuru bikuru bayaze n'izo ntumwa za BAD.
Umukuru w'inama nkenguzamateka yaje kwakira abagize urwego nshingwa ntwaro rw'ibanki ya Afurika ije y'iterambere bashika nka 15 bari ngaha, ni kuvuga ko kigira cyakane cyabo bose. Bari baje muri rusangi kuza kuraba ahanini imigambi baranguye bongere ahanini barabe izindi ntumbero bofata kugira ngo bashobore gufasha igihugu gutera imbere bumvirize neza ingene boshobora gutunganya kandi imigambi yavuba muzi ko badufasha mu byerekeye amabarabara atandukanye iterambere twabanafasha mu bisata cy'abikorera utwabo n'ibindi murazi ko bafasha mu bitari bye kuva mu mwaka w'1968 hakaba hari amafaranga agera ku murebe w'amadolari umaze gutangwa mu byerekeye iterambere ry'igihugu ahanini hakaba hagarutse ibijyanye no gutunganya ibisagara aha murabona ko turi mu ntara Gitega ahari umugwa mukuru wa politike hanyuma inama y'amategeko ikaba yafashe ya mbere kugira ngo ize hano hakenewe rero gutunganywa rero igisagara na cancene na barora cagati n'azunguruka kino gisagara muri rusange rero bashimye aho leta y'u Burundi igeze muri rusange rero kwa rugushima aho leta y'u Burundi igeze kurangura imigambi barashima interano batande kugira ngo bashobore kubikora na cancene ko ariho wa mugambi w'iterambere ibyo bise plan national development ubona ukaba usanzwe urimwo ibintu byose bizofasha igihe gutera imbere aho naho bakabemeye uko bazoshobora kuwufasha bakabunganira mu bisata bitandukanye biri muri uwo mugambi.
Rene Obam Long yararongoye izo ntumwa za BAD yabwiye abamenyeshamakuru ko bazera abategetsi bose bari mu nama nshingwantwaro y'iyo banki yamenyesha ko bagize urugendo rw'akazi kuraba ibikorwa byakozwe n'amahera ya BAD no kuraba ibindi bikorwa iyo banki ishobora gufasha u Burundi ku bijyanye no gucukura ubutare mu Burundi. Rene Obam Long yavuze intererano BAD izoha igihugu cy'u Burundi. Kutwerekeye twebwe turafite inzego zishobora gufasha bamwe kuko turafite inzego za Afurika zishobora gufasha mu butungane zigafasha u Burundi mu nteguro no gutunganya amasezerano. Hariho kandi ikigo kijejwe gukurikirana ibijyanye n'ubutunzi kama naco nyene gishobora gufasha mu gutunganya ubutare neza gutyo bigatuma ubwo butare bugica bufashije igihugu. Naho ku bijyanye no gutunganya igisagara cya Gitega n'ibindi bikorwa by'iterambere urongoye intumwa za BAD ntiyashimye gutomora uko ubujya buzotangwa bungana ariko yabivugiye muri rusange. Imfashanyo yacu iratandukanye, ntidukorera mu gisata kimwe gusa kuko turakora ibijyanye n'inyubako tuvuge nko mu masoko ntangamuvu cyangwa mu bijyanye n'inyubako z'amabarabara amahari y'imigambi imerekeza ishusho niyo kugira ngo igire akamaro mu kibano. Sinobabwira rero ngo tuzokora ibicanye biriya, ni ukuvuga turafite amasezerano yo gufashanya ariko arategurwa. Muri iyo nteguro yo gufashanya zo kwisunga ibyifuzo by'abanyagihugu b'Abarundi uretse inama nkenguzamateka yamaze kwimura imirimo yabo mu gisagara cya Gitega, hari n'ubushikiranganji butanu bwamaze kwikazanura ariko butaratangura imirimo nyezina. Igitega, Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Just the way you are, girl. Wake up with no makeup, when I break up. Just
Ushuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika iganiriro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.